bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Joe Diane nahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya.
Ndabona ari ibintu bikomeye cyane kandi biruhije kubera ko tutabona ahantu dukora. Kurya mbega biri kutugora cyane.
Imuru nabonaga nk'ibihumbi bibiri, naba navuye kubideyera nkikorera imboga nkazijyana ku Rusizi ngacuruza abana bakabaho. Nubwo ntari mfite aho kuba ariko imibereho yo narayibonaga, ariko hano imibereho yaho iragoranye cyane.
Aba n'abanyagihugu baba hitwa Murambi ni mu murenge wa Nyakarenzo uri mu burengerazuba bw'u Rwanda. Bavuga ko inzara izuri inzara muri ako karere kubabamwo kubera ko kari kure gisagara cha Kamembe. Iyo nkuru turayigaruka ko handi hato mube hafi ya maradiyo yanyu. Tuza kubabwira kandi n'ivyerekeye icibutso c'ubwicanyi bwa bwakorewe abahutu mu Burundi mu 1972 cari giteye impari mu ntara ya Gitega caraye kibomewe. Turabigaruka ko mwidonito. Ako mbanzi ndabwire muri make imbere kuja ku idoni ndiba makuru nce ku masonga nandi ndabafitiye ko polisi ya Kenya ihejeje gutangaza mukanya kwa abantu bagera kuri 51 baguye mu isanganya y'imodoka yabereye mu karere kitwa Kericho kari mu burengero bw'igihugu mu gatondo kuno wa gatatu. Joseph Bwane aramutswa polisi ya Kenya yabwiye ibinyamakuru bikorera muri ico gihugu ko iyo modoka yari kwiva Nairobi ija hitwa Kakamega ni kilometero nk'amajana 3 va Nairobi ku murwa mukuru wa Kenya. Iyo modoka yoba yari itwaye abantu 52 ishamwe mpuzamakungu rijeje gutabara imbabare Croix Rouge ryasiguye ko igisenge c'iyo modoka cose cavuye ko icateye iryo sanganya kugera ubu ntikiramenyekana. Abategetsi ba Kenya bemeza ko abantu bagera ku 300 aribo bahitanwa n'amasanganya y'amamodoka muri ico gihugu ku mwaka utashe. Ni mu gigisata ca ONU kirabe ivyamagara y'abantu OMS mu mfunyapfunyo co kivuga ko abahitanywa n'amasanganya ku mwaka muri Kenya bagera ku 212 muri antunga. Emmanuel Ramazani Shadari yatanzwe na perezida wa Kongo Joseph Kabila ngo azokwitoze mu kibanza ciwe matora yo mu kwezi kwa 12 ya ejo kwa kabiri yasavye umuryango w'umwe bwa Buraya gukuraho ibihano wamufatiye hamwe n'abandi bategetsi. Ivyo bihano birimo kubima visa zo kuje Buraya vyafatiwe kandi umuvugizi wa leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo Lambert Mende hamwe n'umukuru biro vy'iperereza Kalev Mutondo. Shadari aregwa guhohotera uburenganzira bwa kiremwa muntu. Amezi yabayemo ukunuganugwa ko Kabila ashobora kuzokwitoza yaranzwemo n'imyerekano abantu batari bake bahasize ubuzima. Yarangiye mu kwezi kwa munani Kabila amaze kugenya Shadari ko azomusubirira. Ku mugabane wa Afrika kandi igipolisi muri Zimbabwe kivuga ko kizobuza abazogira myerekano ku murwa mukuru Harare yamiriza amatagisi yatozwa ku mahera arungi kwa makungu. Umuvugizi w'igipolisi yavuze jo kwa kabiri ko yisunze ingingo iheruka gufatwa yo kubuza amakoraniro y'abantu kugikiza korera kitarahera iharare badashobora kwemera ko ayo makoraniro canke imyerekano biba. Abasesangura kubera muri Zimbabwe bo bavuga ko leta ibujije iyo myerekano mu gutinya ko ishobora kwadukamwo ubwicanyi. Abantu batandatu barishwe n'abasirikare bari mu myerekano yabaye nyuma y'itogwa rya Mnangagwa haraheza amezi abiri nayo abagera kuri 50 nibo bishwe na korera iri muri Zimbabwe. Abandi barenga 10,000 bavuga ko boba baranduye. Radio Ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104.3 mu Burundi ho turi ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 25, 31 na 41 ku mugoroba kugira ngo mutwumve muca muja kuri metero 19 na metero 22. Ahandi mwumva Ijwi ry'Amerika ni kuri wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro iwanyu mu ntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
nongere ndabahikaze ikiganiro cacu tugihereye mu Kigobe ahakorera inama nshinga mateka y'u Burundi aho inama nshinga mateka na nkenguza mateka by'ico gihugu biko birabira hamwe icegeranyo mfata kibanza c'umurwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ibikorwa biko birakurikiranwa na mugenzi wacu Raymond Zimana amahoro ngaho mu Kigobe Raymond
amahoro byanze
kubasanze ico cegeranyo cifashe gute mu bimaze kuhavugirwa
Ego umugwi w'amaho ujejwe ibibazo bya politike mu nama nshinga mateka wakijya nini cyo cegeranyo wabanje gushikiriza kuri cyo cegeranyo cyifata kibanza kitavugwa n'amategeko agenga umugwi severe ujeje gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi Gérard Daniel Ndabira barongo iyo mugwi acyayemeza ko ibiri muri cyo cegeranyo ari ibikorwa bikomeye ibikorwa bikomeye bitarakogwa kuko byakozwe bikiri mu ntango icyo yise faze documentaire mu rurimi rw'igifaransa ikindi nuko hari ibitarakogwa kuko ababajijwe atawa bavuguruza eka mbere ngo nibisigarira byatowe ahatandukanye atabujyo bukumenya ko ari byo muri uyu mwaka cyanke uriya aho uyo mugwi ukaba wabonye ko ahubwo ibikorwa bigiye gutangura ukuri kwane kugira ukuri kumenyekane muri uyo mugwi
muri rusangi ico cegeranyo cavuga iki kuvyo cashoboye gutohoza muri kino kirengo cose bari bamaze bakora kora
muri rusangi nibagarutse kuri byose ariko ni ibishinga ntahe zatanzwe n'abantu hanyuma ibinogo rusangi vyagiye biratogwa nivyo bagiye gukora na cyane cyane nk'ubwo shingura n'iteka ibisigarira z'abantu byatowe ariko uyo mugwi wowo ubona yuko ivyo ari faze bita documentaire y'ukumenya aho ibintu biri mugabo ibikorwa nyezi na by'umugwi sever bitarakogwa ariko bituma ku bw'uyo mugwi wasavye ko ingingo yuko kongerwa umwaka umwe kuri uyo mugwi yo twigwamwo kugira ubutanga ububasha bwo kuri uyo mugwi wobandanye ukora iyo bikora yisunze ibikorwa bisigaye aho severe ushobora kongerwa hafi imyaka itatu cyangwa ine mbere abandi bo bavuze bati niyo myaka itatu cyangwa ine kuko hari byinshi bitarakogwa tubonye yuko icyo gikorwa uyo mugwi utararangiza ibikorwa twosubira tukawongera ikindi kiringo kugira ukuri kumenyekane
ego remo muri make uyo murwi ikiringo cawe cyorarangiranye na ryari
ikiringo cyorangiranye n'ukwezi kw'12 muri uyu mwaka wa 2018 ikindi Diane nuko abo basinga amateka n'abakenguza amateka eka mbere n'abashikiranganje bane bari mu Kigobe babonye ko intambamye yindi ari uko ikiringo uyo mugwi watanguriye ko gukora no kuvuga kuva Burundi bwikukira mu 1962 cyo kwigizwa imbere bakamenya nkaho bakamenyekana uruhara rw'aba koroni mu mabi mu mahano yashikiye u Burundi mbere nga umukuru w'inama nkenguza amateka Reveriano Ndikuriyo we yasavye ko byotangurana n'igihumbi 1993 aho abadagi baje gukoroniza u Burundi se amande umwami mwezi gisaba
urakoze Raymond Zimana abandanya ukurikirana ivyo nkuru turaza kugukena mu makuru yacu hanyuma kugira ngo utubwire ingingo izo yafatiwe ngaha mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka mu gihugu cy'u Burundi
urakoze
cyane tukiri muri ico gihugu nyene cibutso ciho nyabwoko ryo bagyarakorewe abahutu mu 1972 cari giherutse kubakwa ku mutumbo wa Nyambeho ni commune giheta intara ya Gitega cara ikibumuwe abanyagihugu bo ngaho ku Nyambeho bemeza ku ico cibutso cabomuwe n'abantu bari bahagarikiwe na Burana Matari wa Gitega ico cibutso cari camiriwe kure n'inzego zitandukanye harimwo n'umurugujeje kumenya ukuri no kurekuriranira ndetse n'urwego rw'umuhuza w'abarundi ibindi kuri no nkuru mgenzi wacu igitega Fidel d'Antoine Sabimana
nuko bimenyeshwa n'abanyagihugu ba ku mutumba wa Nyambeho hari kuri no wa kabiri ku mwingamo aho babona abantu bagarikiwe na Venance Imanirambona buramatari wa Gitega bariko babomora ico cibutso cyo kwibuka abahutu bagandaguwe mu mwaka w'1972 abanyagihugu bavuga ko bakibomoye bakoreje icuma gikata ivyuma bita meleze ni cibutso cari cubatswe ku cyumviro ca bamwe mu bahutu bavuga ko ari abacika cumo mu mwaka w'1972 baserukiwe na Nkinahamira Deogracias mwiket inimero 531 akaburungu ubusa gatandatu akarango gakitse 336 akarango gakitse 2018 byo kuwa 2018 ukwezi kw'icenda buramatari wa Gitega Venance Imanirambona yari yandikiye Nkinahamira Deogracias amuha iminsi itarenga 8 akaba yabomoye ico cibutso Muri Jokete Venus Imanirambona yari yamenyesheje nkinahamira ku ico cibutso cubatswe abajeje intwaro batabizi kandi gifite intumbero yo konana mu bantu mwizo hasanzwe mu mpera z'ukwezi kwa kane hari habaye impari hagati y'imigwi ibiri ivuga kwiserukira abahutu babacika cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri umugwi umwe userukirwa na Francisco Xavier Nsabimana uwundi mugwi ugaserukirwa na Nkinahamira Deogracias bose bapfa uburongozi bw'iryo shirahamwe ry'abacika cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri umugwi wa Nkinahamira niwo wari uherutse kubaka icibutso ku Nyambeho ni mu gihe uwundi mugwi userukirwa na Francisco Xavier Nsabimana nawo nyene washinze ibuye ry'umushinge ku metero zitarenga zine z'ico cibutso cubatswe n'umugwi userukirwa na Nkinahamira abanyagihugu ba ku mutumba wa Nyambeho baratangazwa no kubona abantu bavuga ko baburiye rimwe bashaka gushinga ivyibutso bibiri ahantu hamwe abanyagihugu twabasanze ku mutumba wa Nyambeho aharaye hasambuwe icibutso
aha kuvyukura kenewe icibuko bakaje inama akaje icibutso kimwe gusa akaba ari cyo cyose bahurirako nakunyaranira abantu bapfuye bobo bishaka inyungu zabo nibaje hamwe
cyewe nkabo bagabo ari nkamwe bose bari ngaha cyo no bahanura no babwira nti nimwumvikane mugira icibutso kimwe muhurire ko mwese umwe wese areke kuza aragira ibyiwe ubundi byiwe kubera abo bantu bapfuye barapfuye saba kigaruka aho naho babigwandira ko umwe agira ibyiwe ubundi byiwe je nibaza ko hari inyungu boba babona babikura
bamwe muri abo banyagihugu bavuga ko batabona akamaro k'ico cibutso kubona naho hari imigwi igwanira kubaka ivyibutso abanyagihugu bavuga ko bibatwenza abandi nabo babibonaho kuzura kabotse
twebwe nta nyungu nimwe tubikuramwe twahubwo no kutuzurira kabotse kuko nk'ibintu twibagiye bakaca baguma baza kubizura ubu urumva n'abana bakiri bato bato batari babitsi bazaca bakura babitsi aho kugwanira twebwe tugikomeye bagwanira bapfuye aho kugwanira twebwe tukiriho tugihema urabona bagwanira bapfuye bapfuye nabo barabizi ko bapfuye kandi bo nta numwe atabizi mbwaje simboni igituma bagwanira aba bantu bapfuye nibagira icibutso kimwe bibukire ko bose kuko baba bahutu baba batutsi ndazi bose barapfuye kuko umwagiye aragira icibu wundi ciwe bazohava basanga basubiye kwatsa umucabo
mu mugwi w'ihugu ujeje kumenya ukuri no kurekuranira Severe nabo nyene bavuga ko ico gikorwa co kubaka ivyibutso ari umurimo wa Severe musenyeri Yohani Rudoviko Nahimana arongoye umugwi Severe
mu gihe rero uyu mugwi uriho uri kurakora iyo ngwano sinumvikira kiraberaho turacari ku kivi nk'ubu zirindwi na kabiri ubwo nyene bose baca bumva ko ari abahutu bahohotewe ariko baribagira ko iki kiyaya cimbo hariho n'abatutsi bishwe bisigura ko tuvuga yuko irindwi na kabiri hapfuye ubwoko bumwe ngarutse mirongo icyenda na gatatu naho nyene nuko nyene uvuze uwo mwaka hariho abashaka kuca bumva ko ari abatutsi bonyene barenye ko atari ubwoko bumwe se abatutsi bonyene bapfuye
no mu biro vy'umuhuza w'abarundi basaba kureka umugwi Severe ugakora Eduardo Nduwimana n'umuhuza w'abarundi
nyimba nibuka neza amateka agenga Severe haravuga ko hazoba icibutso rusange gihurirwa ko n'abarundi bose bagize ibyago n'ingorane kugira ngo twirinde yuko umwe wese yogenda agira ikiwe undakiwe undakiwe
impande zibiri rumwe rwose ruvuga ko ruserukira abahutu babacika cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi na kabiri bose nta kinini bashimye kuvuga ku ibomogwa ry'icibutso cyo ku Nyambeho mu gihe ta mu ntara Gitega hagati mu Burundi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'Ijwi rya Amerika
Njuti mukurikira ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,576 na kilohertz 17,730. Ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
Nabice ku masonga nkitangura abanyagihugu bimuriwe mu mudugudu w'igitekererezo wa Murambi ni mu murenge wa Nyakarenzo mu burengerazuba bw'u Rwanda bavuga yuko inzara iri mu kubomora kuko baba kure y'igisagara cha Kamembe abenshi muri bo bahora bisumamwo abavuganye n'ijwi rya Amerika basaba ko abategetsi b'u Rwanda barondera ubundi buryo bwo kwiyungunganya haba bice mu kurima canke mu korora mugenzi wacu Temistocle Mutijima yarabagendeye maze dutegura ino nkuru
Abatuye muri uyu mudugudu baturuka mu mirenge itandukanye igize karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda ni imiryango itishoboye yiganjemo abataragiragaho kuba ndetse n'abinyigo z'ubutegetsi zagaragaje ko bari batuye ahantu hamanegeka hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga mu gihe kibiza abenshi muri bo bahuze batunzwe n'ubucuruzi buciriritse guhingira abagenzi babo n'akandi kazi bakoraga mu mujyi wa Kamembe no mu yandi masoko yegereye imipaka u Rwanda ruhanana na Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo Na mazu manini yagiye yubakwa ku buryo imwe igabanyijemo ibice bine bihwanye n'imiryango inigomba kuyibamo mu gihe cy'umwaka bagiye kumara muri uyu mudugudu wa Muramba ariko baravuga ko nubwo badashidikanya ko amazu bubaki wari meza bakigowe no kubona ibibatunga kuko aho batujwe nta mirimo bahabona
ubuzima bwanje nabo nasanze ndabona ari ibintu bikomeye cyane kandi biruhije kubera ko tutabona ahantu dukora tutabona n'icyo gukora kurya mbega biri kutugora cyane
imuru nabonaga nk'ibihumbi bibiri naba navuye kubideyera nkikorera imboga nkazijyana ku Rusizi ngacuruza abana bakabaho nubwo ntari mfite aho kuba ariko imibereho yo narayibonaga ariko hano imibereho yahiragoranye cyane ubu ni ukuvuga ngo imbonye aho njya kudeya nkaho hakurigiriya za mururu ndagenda nkadeya nkaza abana bakarya nabona habuze bakajya mu buri bakaryama
inzu nziza nayishimye cyane cyane byimaze inyuma ariko ako kantu k'imibereho niko kamangayikishije nta kindi
bitewe n'uko gushakira imibereho ahinya karenzo batujwe bigoranye ndetse kuri bamwe bikaba bitanashoboka abagifite ingufu muri bo basubira mu mujyi wa Kamembe ariko kandi hanaho urugendo ni rurerure kandi nta n'icyizere bafite ko bari bucyuri haho
iyo umaze nk'icyumweru udakora uravuga tereka njye mu mujyi nge ku ndege nk'umuntu w'umusore ariko ntatwe babagabo amasaha abiri uri umuntu w'umusore ubugezeyo hari igihe kiraka ukibona kandi iyo ugiyeho kabiri ukirwa wicaye ukaburikiraka nabwo ukagaruka wende ejo ukagira amahirwe wabyutse neza ukakibona ikiraka ubwo munsi uraza wende ukishyura utudeni wafashe cya gihe wakabuza akazi bigahura
aba rero bagasaba inzego z'ubutegetsi kubegereza izindi gahunda zijyanye n'iyi miturire mishya zabahaye kugira ngo babone uko batunga imiryango yabo
batuzaniye nk'isoko nashabika kuva mba mfite aho kuryama nkabona ubuzima abana baba
nkwewe dubonye ubushobozi nkanjye mfite ikiranguzo nacuruza cyangwa mbonye umurima nahinga kuko mfite imbaraga ariko ngira ikibazo cyo kubona imikorere
habonetse iryo soko tukabona inyunganizi kwacuruza rwose kandi bikaduhira
tubonye nk'ahantu ho guhinga tugakora tugakoresha amaboko nk'ubu gutya bari gutera ibishyimbo n'ibigori natwe tugahinga abandi basana turi gusarura ibyo byatworohereza
icyakora inzego z'ubutegetsi zo zirabasaba kubyaza umusaruro amahirwe aboneka aho batujwe kuruta gutegereza ubundi bufasha buziturutseho kana Kayumba Ephrem ayobora akarere ka Rusizi
iyo cyo kuvuga ngo wenda bavuye mu mujyi bajyanwa mu cyaro ahubwo ngiye mbibona nk'amahirwe kuko umujyi ubundi ubuzima bwabo burahenze n'ibyo guhaha biba bihenze icyo twababwira ubu ngubu kubera ko bose bafite imbaraga zo gukora ni ugushakisha bakareho basaba batera ibiraka bashobora kutabona bahembwa aho bahembwa menshi nk'uko bayabonaga bakiri mu mujyi ariko na hariye ntabwo yabura n'uwo abagarira cyangwa se ahingira umubyizi umwe ahubwo ikibazo gishingiye cyane kubona akazi ku bwinshi nk'uko byari bisanzwe bagituye mu mujyi rero ni ukugumya kubaganiriza kubaba hafi kugira ngo n'amahirwe make yaba hari hafi yabo bumve ko bashobora kuyabyaza umusaruro ariko badategereje kuvuga ngo wenda leta izagura imifuka y'imiceri bashyire
uyu mudugudu w'icyitegerezo wa Murambi ya Nyakarenzo muri Rusizi uri muri gahunda y'ubutegetsi bw'u Rwanda yo gutuza imiryango itishoboye haherewe ku badafite aho baba ndetse n'abatuye ahagaragajwe nk'amanegeka mu rwego rwo kubarinda ingaruka ziterwa n'ibiza ariko kandi atari n'aha Nyakarenzo gusa abatujwe muri bene izi nyubako bakomeza kugorwa no guhindura uburyo bw'imibereho na cyane ko leta yiteganya ko kubatuza muri ubu buryo bijyana no kubatoza gushishikara indi mirimo idashingiye ku buhinzi n'ubworozi iyo yiganjemo imyuga n'ubukorikori bitewe n'ikibazo cy'ubutaka buto kigaragara hose mu gihugu Temistocle Mutijima ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda
Yeah. Inkuru imwe ivugwa mu ikambi imbere yuko duca tuja ku kiganiro c'amagara y'abantu impunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda ari muri territoire ya Fizi ni mu ntara ya Kivu ya Majepfo zimaze imyaka itatu ziba mahema zivuga ko zitewe impungenge n'imvura yimirije gutasura basigura yuko amahema babamwo yabatabaguriye ko bayabatabaguritse ko bagasaba ishami rya ONU ribitaho HCR kubarabira ingene boronswa ayandi mahema imbere yuko iyo mvura itasura inkuru irambuye na mugenzi wacu muri Congo Vedaste Ngabo.
Muri iki gihe imvura itangiye kugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda zivuga yuko ziteye impungenge no kuba zituye mu mashitingi ashaje kandi amenshi muri yo yaratobaguritse. Dore ko amenshi muri ayo mazu akambitsemo izo mpunzi amaze imyaka itatu batarasimbuza amashitingi yubakanywe nazo, kandi babiteganyijwe yuko amashitingi amara amezi atandatu gusa hanyuma agasimbuzwa.
Kugwa twatumenyereye ko muri HCR bari batubariye ko amahema tuzaramara amezi atandatu bakaduhindurira. Mugabo twararindire ko amezi atandatu ahera baduhindurire amahema kugeza ubu nakayungira.
Mu mazi imyaka ingahe mutabona?
Kandi tumaze imyaka itatu ngaha mu nkambi, mugabo muri iyo myaka itatu n'amezi hejuru tumaze batanze ihema rimwe niho bahinduriye abantu. Kugeza ubu turiko turabona bariko barahereza abandi, mugabo bahereza umwe nk'umwe village yose ugasanga bahaye nk'abantu babiri cyangwa batatu. Kugwa ntituramenya rero ko abo bantu babiri baronse amahema ari bo barefije bemewe. Rero bikaba babona ko babiri batatu bahawe amahema bakeneye kubakirwa. Twebwe twosaba natwe hariho nko mu gihugu cy'u Rwanda, muri Tanzania, mu Uganda, bose bakeneye barefije. Badakeneye gutwubakira aho tuguma turanyagirwa, ntibatwunguruza duhereza abadukeneye. Nko mu barefije b'impunzi bari mu Burundi. Turazi neza ko bubakiwe barubakirwa amatafari, barubakirwa amabati hejuru, nta ngwane nimwe bafise. Abari mu Rwanda naho tutaje mugabo turabyumva ku makuru. Mugabo nkaha mu nkambi ya Rusenda, nta mahoro dufite uko ntitugiraho tuca, ntitugiraho tujyama, imvura iguye turahangayika, cyane cyane ufise nk'abana. Ese niwafata unuwafata uwo mwana wawe imvura iri kwiragwa uzomujyamikahe?
Nk'ubu imvura imize kugwa yahera imvura yatasuye, ntacyo dufise tuzoryamamwo, ntituzoryama hanze turaturanyagirwa tuifa ngo tuhabarefite. Rero nibatubwire neza turabiko duha amahema kugira natwe tugirente tuzotube nkaho tubaka tuzotube naho tujyama.
Munyesha Simeo ni impunzi yo muri village y'umunani yo mu nkambi yo mu Rusenda avuga yuko kubera kuba mu mashitingi ashaje igihe kirekire iwe n'abaturanyi be bahisemo gutangiza igikorwa cyo gusakaza amazu yabo ibyatsi ndetse no kubakisha ibiti mu rwego rwo gutinya yuko imvura ishobora kubira abana babo muri ayo mazu.
Imvura itangira kugwa abana bakabura aho barara, tugafata gahunda yo gushyira ibyatsi kuko tuba twabuze amahema. Tugiye kubabwira ngo baduhe amahema, abaza kwandika nabo bagenda bakuramo umwumwe, ugashaka ngo muri village bafashe nk'abantu cumi gusa batarenga. Muri village igizwe n'abantu hafi majanane, ugasanga abandi bose tuburiyemo kiyambaza ibi byatsi nyine. Uko nagiye nsakara, nafataga nk'itayi zibiri z'abana nkazigurisha, namara kuzigurisha bagaheba bakicwa n'inzara, kare bukunge nibanza nirututwatsi n'uwatunjiriraho, nuko tugenda dusakara.
Mu kurinda ingaruka zishobora gutegwa n'imvura kuri izi mpunzi ziba mu mashitingi ashaje, umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi mu nkambi yo mu Rusenda Nibizi Foste avuga yuko aseri yatangije igikorwa cyo gutanga amashitingi ku miryango 600 iba mu mashitingi ashaje cyane, kandi ko icyo gikorwa kizagera ku mpunzi zose.
Kuri iki kibazo cy'amashitingi cyaha mu nkambi ni ikibazo cyabaye kirekire, ariko twaragerageje gusega no gusaba amashirahamwe ko boza kudufasha kugira baduhereza amahema yo gusakara kwino kubera ino mvura igiye kugwa. Aba ubuyobozi bwose bukorera hano mu nkambi burabizi, hasere barabimenyeshejwe na senere barabizi, nawe umushitsi ndetse yari yaje kudutembera avuye mu mahanga mu minsi iheze nawe nyene yagiye azi iki kibazo. Mugabo ishyirahamwe ARD ryari yemeje neza ko rigiye kudufasha mu kuduhereza amabashi. Hari amahema ashika 646, ubu baratangiye igikorwa cyo kuyagaburira abo bari bagiriye risansuma.
Mumenye yuko kubera gutura muri aya mashitingi ashaje, umwaka ushize mu 2017 imvura ivanze n'umuyaga yari yasenye amazu agera ku 1200 yo mu nkambi yo mu Rusenda, ahanini bitewe n'uko amenshi muri ayo mashitingi yari ashaje cyane. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Vedaste Ngabo arakenuye inkuru yiwe Chokime n'izindi zose twabashikirije. Mushobora kongera gusubira kuzumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Turiko turasa nk'abasozera kino kiganiro, ariko muramenyereye yuko iminsi yose ya gatatu tubashikiriza ikiganiro c'ingene mubungabunga amagara y'abantu. Ni mukanyi sasi. Mutuno musi mu mwanya uduhimiriza ingene twobungabunga amagara yacu n'ayabacu, tugaruka ku ngwara yahe. Turagaruka ku ngwara ya gut iri mu ngwara zibangamira ingingo z'umubiri n'urupfu rukadukamwo. umuhinga yanonose ibijanye no kuvura bene izo ngwara. Muganga Angelique Niyokindi asigura ico bivako nuko ikwiye kwirindwa mu kiganiro kirekire yahaye mugenzi wacu Diane Ndonse ibujumbura. Reka tubahakane.
Abatuye muri uyu mudugudu baturuka mu mirenge itandukanye igize akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni imiryango itishoboye yiganjemo abataragiragaho kuba, ndetse n'ab'inyigo z'ubutegetsi zagaragaje ko bari batuye ahantu h'amanegeka hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga mu gihe cy'ibiza. Abenshi muri bo bahoze batunzwe n'ubucuruzi buciriritse, guhingira bagenzi babo n'akandi kazi bakoraga mu mujyi wa Kamembe no mu yandi masoko yegereye imipaka u Rwanda.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwihanganire, murumva yuko ikiganiro c'amagara y'abantu twari tubemereye Ijwi Tronse iritariryo. Muhinga bw'ivyuma, ivyuma nti ibisezerana. Mukanya isase n'ivyakunda turagaruka kuri iyo ngwara, ariko bitadukundiye tukabemerera yuko tuzoyigaruka ko ku munsi wa gatatu. Dutunge mutuburane ngikica kiganiro camagara y'abantu twari twabemereye.
Muganga Angelique Niyokindi yanonose ibijanye no kuvuna ingwara zifatira mu ngingo, atangura asigura ibimenyetso vy'iyo ngwara ya gute.
Ihera mu inorikuru, irinorikuri ingingo ya mbere ikavyimba, igashuha, ikababara, hamwe umuntu adashobora kuba yokoresha iyo ngingo. Mbese niyo akoze ko canke naho ko baragahuza gatoya kamukoze kakababara cyane. Iza bukwi na bukwi hama ikakunda gufata umuntu w'umugabo, mugabo n'abagore barafatwa.
Mugihe umuntu adashirutse umwete wo kwivuza hakiri kare, ishobora kumusinzikaza kugeza aho imugira ikimuga, mbere hakaba n'abahakura urupfu nk'uko muganga abandanya bisigura.
Habizo ngingo z'intoki, habizeho kumano, hamwe twavuga mu nkokora canke mu mavi. Bikavyimba gose. Bimaze kuvyimba, urumva umuntu acara gumaza araja muri crise cyane gose kandi kenshi. Kandi utwo tubuye nyene tuba turiyo, turashobora no kuca tuza turajya ingingo. Mvutse ngo twariye mu ngingo rero, no kuvuga ko tuca tujya amagufa, aha impera n'impera z'amagufa, afatanije iyo ngingo, zikajya n'utundi tuntu turi hagati tugize ingingo. Rero ico gihingingo ntibigikora icitegerezwa, kuko mu bisanzwe mu ngingo mu ikonyero igufasha gukonya no kugorora. Intoki ugasanga zarakonye zagumyeyo, canke ugasanga amavi nayo ntibigikunda ko akonya kuguma kugoroye. Nyene ibandanije itavugwa, utwo tubuye tukaja mu bwonko, hanyuma rero tugiye mu bwonko niho umuntu aca aremba akabona gupfa.
Muganga abandanya avuga ko bivanye nuko imibiri y'abantu yubatswe, hari ababa bashobora gufatwa n'iyo ngwara. Inkabuzo zikaba nyinshi, nk'inyama zirimo ibinure vyinshi, imboga z'amashu, ibinyobwa vyambiye nk'ifanta yo mu bwoko bwa Coca-Cola. Ariko kandi hakaba n'imiti mwimwe nk'uko muganga Angelique abandanya avuga.
Hariho n'imiti ishobora kubizana, na cyane cyane imiti bakunda gukoresha mu ngwara ya hypertension, ivuduka ry'umurindi w'amaraso. Iyo bita madiretik nayo narabiduza. Rero iyo vyadugirwe n'ivyo hoho biba vyoroshe, kuko dusha duhagarika iyo miti.
Nubwo bikunze kuvugwa cyane ku ingwara ya gute igwara abagabo gusa, uyu muganga avuga ko ifata n'abakenyezi, nubwo bari kugitigira igike ugereranije n'abagabo. mbere n'abana bakiri bato bashobora kuyigwara. Muganga sigura ko baba barayivukanye.
Uwo mwana acatangura kugira ububabare ko muri zangingo akiri muto.
Nuko nchuti bakunzi muratubabarira kuko murumvise ko ikiganiro c'amagara y'abantu tudashoboye kukirangiza bivanye n'umwanya ibyuma ntivyadukundiye ako mudutunge mutuburanye ku munsi wa gatatu tuzobasubiriramo inongwara yagutse muranigwe mu banyi no mu vyanyu mugira umunsi mwiza aho mariko muratwumviriza muherereye.